mukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ngaramutse neza nshuti muduteza amatwi. Muri kumwe nange Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Mu Burundi ikiro cy'isukari kikubye inshuro zirenga ebyiri kiva ku mafaranga 3,300 kigera ku mafaranga 8,000. Icyemezo cyo kuzamura icyo giciro nticyakiriwe neza mu baturage.
Idasa cy'iciro cy'isukari yo kandi ibona ni ibintu biteye ubwoba abanyagihugu turi mu bukene ntangere. Abanyeshuri bagiye gutangura amashuri, ubukene babudusizemo bw'amakaye, isukari agiye kubura burundu. Umuntu azoyinywa asobora umuntu kubera yifise.
Uwo ni umwe mu baturage. Intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nama muri Angola batandukanye ntacyo bashyizeho umukono. Abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sanje mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba HCR kuborohereza gutahuka vuba kugira ngo abana babo bazabashe kujya mu ishuri ku gihe. Uburusiya bwahungishije abaturage ba mu mijyi mito itandukanye y'intara ya Kursk iherereye hafi y'umupaka wa Ukraine. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Icyo gikorwa kibaye hafi y'indwi zirenga kuri zitandatu inyuma y'uko inteko za Ukraine zinjiye mu ntara ya Kursk mu Burusiya, bisa n'uko Burusiya buriko bukora ibitero byo gusubira kwigarurira iyo ntara. Bwatangaje ko bwasubiye kwigarurira ibisagara bito bito bitari bike kuva mu ndwi irangiye vyari vyafashwe na Ukraine. Abategetsi b'u Rusiya bafashe ingingo yo gutegeka abantu baba mu bice vya Rysky na Komtovsky biri ku birometero 15 ku rubibi Rusiya buhana na Ukraine kuhava. Pramatari w'intara ya Kursk Alexei Smirov yabitangaje kuri urubuga Telegram. Yamara Alexei Smirov ntiyavuze igitigiri cy'abazo kugwa mu bisagara vyegereye urubibe na Ukraine. Hari bisagara bitari bike biri ku birometero 15 uvuye ku rugo rubibe. Abantu barenga 150,000 baba mu ntara ya Kursk bategerejwe guhunga ingo zabo kuva Ukraine itanga ibitero muri iyo ntara ku itariki 8 y'ukwezi k'8. Inteko za Ukraine zatangaje ko zinjiye gushika ku birometero bitari bike ku butaka bw'u Burusiya zifata ibisagara bito bito bitari bike.
Indege z'intambara za Israel zahitanye abantu 16 mu gitondo cy'ejo kuwa mbere mu ntara ya Gaza. Abategetsi ba Palestine bavuze ko abapfuye ari abasivili. Fidel Niyongabo.
Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyasambuye ibikoho 20 birasa rokete by'umugwi Hezbollah n'ibibanza bya gisirikare by'uwo mugwi mu bumanuko bwa Libani. Ibitero byakozwe mu ntara ya Gaza byasambuye inyubakwa iri mu ikambi impunzi yahitwa Nuseitar hagati mu ntara ya Gaza. Byahitanye abantu batari munsi ya 10, abandi 13 barakomereka. Abandi bantu 6 bishwe mu kindi gitero cya Israel mu ntara ya Gaza, harimo abapasoni 4 n'abana 2. Uyu munsi kandi igisirikare cya Israel cyatangaje ko mu gitondo cyo kumusubi imana rokete zigera kuri 40 zarashwe ziturutse muri Liban zigana intara ya Galile yo mu buraruko bw'igihugu cya Israel. Zaguye mu gice kiri mu buraruko bw'intara ya Golan. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi w'imana yatangaje ko ibintu bitifashe neza ku rubibe hagati ya Israel na Libani. Abantu 2,000 baba ku rubibe hagati y'ibihugu byombi baravuye mu byabo. Netanyahu yavuze ko ibintu bidashobora kubandanya uko biri muri iki gihe. Yavuze ko abategetsi ba Israel bazokora ibishoboka byose kugira bagarukane abanyagihugu bavuye mu byabo mu ngo zabo.
Ngozi Okonjo-Iweala, umugore wa mbere akaba n'umunyafurikakazi wa mbere washinzwe kuyobora umuryango w'ubukungu ku isi OMC, azashaka manda ya kabiri y'imyaka 4, iya mbere nirangira mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka utaha. Nanone Fidel Niyongabo.
Umuvugizi wiwe Ismaila Dieng yatangaje iyo nkuru kuri uyu wa mbere. Yavuze ko Ngozi Okonjo-Iweala yatangaje cyose ko afite umugambi wo gusubira kwitoza mu kiringo kigira kabiri mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OMC. Dieng yavuze ko Ngozi Okonjo-Iweala afise imyaka 70 muri iki gihe yafatiye ku vy'uko ibihugu bitari bike bigize ishyirahamwe ayoboye vyerekanye ko bimushigikiye. Kiringo ciwe ca mbere co kuyobora ishyirahamwe OMC rigizwe n'ibihugu 166 kizorangira mu kwezi k'8 mu mwaka w'2025. Umugwi waserukira umugabane wa Afrika mu ishyirahamwe OMC basavye icese ko igikorwa co kumugena mu kiringo kigira kabiri co kuyobora ishyirahamwe OMC cotangura mu buryo bwa vuba bushoboka. Gushika ubu ntabandi bazohiganira amabanga yo kuyobora ishyirahamwe OMC barabitangaza ku mugaragaro. Okonjo-Iweala yashikiye amabanga yo kuyobora ishyirahamwe OMC mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021 yari yagenywe kugira ahindure ibintu muri iryo shyirahamwe.
muri Iran Narges Mohammadi wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka ushize, ubu akaba ari muri gereza aratakambira amahanga gufasha abanya-Iran kazi kurandura ikandamizwa bakorerwa. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Narges Mohammadi abitangaje imyaka ibiri nyuma yuko imyerekano iyobowe n'abafasoni itanguye muri Iran wikete yanditse ari mu ibohero ryashyizwe ahabona n'ishyirahamwe ryiwe kuri uyu wa mbere, yasavye amakungu ufata ingingo ziboneka, yasavye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuva mu gacerere rigafata ingingo mu gihe hari amaleta atwaza gahotoro yishimikije idini kugira akandamiza abafasoni. Narges Mohammadi yatangaje ko imyerekano abafasoni batanguje nyuma nk'uko umufasoni w'umunya-Iran w'umukurde Masa Amini yarafise imyaka 22 yishwe ari mu mvuto ku itariki 16 y'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2022 hari inyuma yuko ahagaritswe yagirizwa ko yarenze ku mategeko agenga kugena abapfasoni bategerezwa kwambara. Mohammadi yaragwanije ayo mategeko asaba ko abapfasoni bibifuka igitambara mu mutwe kiranga idini rya Islam. Yaragwanije kandi igihano cyo gupfa muri Iran. Ari mu ibohero ryitwa Evin riri ku mugwa mukuru wa Iran Tehran kuva mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2021. Abana ba Narges Mohammadi barahawe ku giti ciwe agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'2023 igihe yari apfunzwe. Kuva habaye revolution ya Kiislamu muri Iran mu mwaka w'1979, abafasoni muri ico gihugu barambara igitambara mu mutwe gifuka umushatsi n'izosi iyo bari hanze.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden ejo kuwa mbere yatangaje ko polisi yitwa Secret Service ikeneye izindi ngufu. Niyo ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, Vice Perezida wa Repubulika, abayoboye igihugu n'imiryango yabo. Biden yabivuze nyuma yuko undi mwicanyi yari agiye kwivugana Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu, ubu akaba ari kandida w'ishyaka ry'abarepublikane mu matora yo mu mwaka utaha wa 2024. Nanone Fidel Niyongabo.
Perezida Joe Biden yabitangaje nyuma yuko ibintu biboneka ko ari umugambi wo kugandagura Donald Trump yahoze ari perezida uteshereshwe. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru imbere yuko yinjira mu ndege ya kajugujugu itwara umukuru w'igihugu izwi ku izina rya Marine One, Perezida Biden yashimiye Imana kubona Trump ataco yabaye. Perezida Joe Biden yavuze ko bigaragara ko abajejwe gucungera umutekano w'abategetsi bakomeye muri Amerika bakeneye gufashwa kurushiriza. Yavuze ko Kongere ya Amerika itegerezwa kubaronsa ivyo bakeneye. Yavuze ko urwego bakorera rushobora kuba rukeneye kandi abakozi biyongera kuba hari. Abajejwe gukingira umutekano wa Perezida Donald Trump bararashe umuntu yari yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa AK-47 yari hafi y'ikibanza Trump yariko akiniramwo golf mu gisagara ca West Palm Beach muri leta ya Florida ku munsi w'Imana w'indwi turangije. Ibiro bijejwe gutohoza ibyaha muri Amerika FBI bivyatangaje ko biriko biratohoza ivyabaye nk'igeragezwa ryo kugandagura Trump. Uyo mugambi wo kugerageza kugandagura Trump ubaye amezi abiri gusa inyuma yuko Trump ariko yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka arashwe ku gutwi n'inkozi y'ikibi igihe ariko yiyamamaza mu gisagara cya Butler muri leta ya Pennsylvania.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Fidel Niyongabo uyatugejejeho. Nshuti banywanyi b'Ijwi rya Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram na YouTube, adrese ni VOA Radio Yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Radio Ijwi rya Amerika, tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, uruganda rwa leta rukora isukari Sosumo rwazamuye igiciro. Ikiro kimwe cyaguraga amafaranga 3,300 cyaruriye cyane kigera ku mafaranga 8,000. Abaturage babyakiriye nabi. Desire Hatungimana eduteguriye inkuru irambuye.
Kuri Uwimana ku mugoroba ni itangazo ry'ihinguriro Sosumo rihingura isukari ryasohoka rimenyesha Abarundi ko ibiciro byahindutse haba ku baguzi no ku badandaza. Kilograma imwe yahori gugwa amafaranga y'amarundi 3,300 yadugijwe ishigwa ku mafaranga 8,000. Isukari iri mu bintu abantu benshi bakoresha ku rugero rutandukanye kuva ku bana gushika ku basaza. Isukari kandi rifashishwa mu guhingura ibindi bifungurwa nk'imikate, amandazi n'imitobe itandukanye, ari nacyo gituma iyo ngingo yabaciye ivutu. Bamwe muri abo bakoresha isukari mu buzima bwabo bwa misi yose bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko abaduza ibyo biciro ku rugero rurenga 100% ataneza bipfuriza Abarundi. benshi ntibabona uko bagiye kubigenza muri kino gihe abana batanguye ishuri.
Idosa ry'ibiciro by'isukaje uko ndabibona ni ibintu biteye ubwoba. Abanyagihugu turi mu bukene ntangere, abanyeshuri bagiye gutangura amashuri, ubukene babudusizemo bw'amakaye, isukari agiye kubura burundu. Umuntu azoyinywa azobara umuntu kubera iyifise.
Nuvuga ko ari ingingo y'incamugongo umwenegihugu ari we wese. Leta yadugije igiciro mugabo ntiyigeze yiyumvira ingene yoduza n'imibereho y'umwenegihugu.
Muri Sasumo bavuga ko kuduza isukari ahanini vyatewe n'uko nabo ibikoresho bakura hanze vyaduze ku rugero runini cyane. Aloyse Ndayikengurukiye arongoye iryo hinguriro avuga kandi ko kubona leta yaremereye abandi badandaza kuzana isukari mu gihugu bakayigurisha yarenga 10,000 navyo biri mu bituma isukari y'Uburundi idubye igiciro.
Twisunze hanini bwa mbere itegeko nshikiranganje ordonance yahaye uburenganzira abarundi bose bifuza kudandaza isukari ko bashobora kuyidandaza bayikuye hanze. Muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana n'ukuntu amahera bayiranguye ko hanyuma kubyerekeye Sasumo yuko ibiciro bizovana n'ukuntu tuyikora. Iyindi mbo nyamukuru inakomeye mbere ni uko twebwe mu ishyirahamwe Sasumo ibikoresho dukoresha kugira duhingure isukari byaraduze, haba ku isoko mpuzamakungu canke ku isoko ryo ngaho iwacu.
Noel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru wa Abuko, ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi, avuga ko iyo mvugo y'urongoye Sasumo idafashe namba.
Ugambere rero ni duba ry'ibiciro rije mu gihe kitari cyiza. Ikindi kandi nuko ari duba ry'ibiciro rije ritaravye ineza y'umuguzi Sasumo canke inzego za leta. Tubaza yuko izafise intumbero zimwe n'abadandaza uko leta zirakunga kutunganiriza bose, ariko umudandaza yirondera inyungu gusa. Ariko gituma tutibaza yuko kuja gushya ku rugezo rw'abandi ababigenga badandaza nta kuna kumwe zokumvikana.
Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika barafise icyo basaba leta.
Kuno ndabibona n'ukuri leta yoraba ukuntu ibikira n'amaborebore isukari kaboneka ku giciro n'amaborebore nk'5,000 8,000 n'itishi cyane.
Leta ico twoyisaba nuko yodufasha ikaraba abantu bakuru n'abatonya ko boshobora kubaho.
Noel Nkurunziza wewe avuga ko leta itarikwiye guhiganwa n'abandi badandaza mu gushinga ibiciro, akayisaba nyabona gushira imbere ineza y'abanyagihugu bayo.
Cyo bituma twasaba yuko leta yosubiramwo ku neza y'abarundi, ku neza y'abaguzi, icyo giciro bahizwa gisubiremwo leta igira kigoro ntiyishinge ujya guhitaganwa n'abagwizatunga bigenga, kuko umuntu mbere ya leta si cyo kimwe. Na cyane cyane k'ivyuma bya Sasumo no kwaho kwa Sasumo atari ku neza y'inyungu muri ku neza y'abarundi bose.
Ishyirahamwe Sasumo riri mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira uburengero ku rubibi Burundi buhana na Tanzania, ni ku bilometero 160 by'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ryashinzwe itariki 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1982 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza, kugira ririmo ibikaju ryongere ribihingure mu isukari ribone kuyidandaza. Iryo hinguriro mu gushingwa ryari rifise intumbero zine: kuronsa isukari ihagije Abarundi, guteza imbere urudandazwa mu karere k'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, guha akazi abanyagihugu muri ako karere, be no kugumiza mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yakoreshwa mu kurangura isukari mu makungu. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Intumwa z'u Rwanda neza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira muri Angola ku wa gatandatu n'ejo bundi ku cyumweru, ariko inama yarangiye badashyize umukono ku byo bagezeho. Ibindi kuri iyi nkuru na Venuste Nshimiyimana.
Muri ibi bihe impunzi z'Abarundi zikorera imirimo mu misozi ya Rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri Reko ziyamya yuko zitarazihohoterwa na Wazalendo. Zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga, izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirimo, mu gihe izindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu. Mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya Rusenda yahuriyemo impunzi, inzego zishinzwe umutekano wa Zalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani, ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri Congo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara. Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani, usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho. Urwego rushinzwe impunzi rwabwiye ba Zalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi byo zivanye mu mirima ko ahubwo bashobora kuzisaba zikaba ku bushake bwazo nta gahato. Zimwe mu mpunzi ziri muri inkambi irimo abarundi barenga 30,000 zisanga inama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura nabyo umunsi ku munsi. Niyo Kwizerwa Adija ni umugore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko akora imirimo y'ubuhinzi.
Burya twari tumaze kuhohoterwa cyane nuko kuvuga wagenda kurima nibibazo ugiye kurima mukumvikana n'umuntu wakoteye imurima hariya hamuhejeje kurima ukacyuza kubona uwundi muhewe ngwiyi ni shamba ya muyomba ukuri hajya twari tumaze kuhohoterwa twebwe hajya mu gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta 5,000 tukuhije to nihuza kumenya kuza ku murima ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere.
Muri inama kandi yafatiwe mu icyemezo cyo kubuza abazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuzererana imbunda mu nkambi usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano. Ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya Rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubari turi muri iyi nkambi.
Bamwe mu gwaruka basanzwe basahiriza umutekano bw'igihugu cya Congo bita abazalendo bazunguruka mu nkambi mu gihe cy'amasaha maremare ibyo bikaba byamabyetera uhagarara mu mpunzi ariko hagataho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya Congo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamwo abasirikare bafise ibigwanisho abazalendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi nizame zibone ibikoresho bikira umuriro kandi ari byo zahunze ari navyo zitinya.
Ese niki bazalendo bishuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinzwa byo guhohotera impunzi? Ngenda kumana Jean Claude ni umuyobozi site ya Gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama.
Abazalendo bishuye bavuga ko mu ncamako yagiye kwisubira ko kuko ibyo bakora bitabijyanye n'amategeko. Senere turayisabye ko mu ncamake ibyo yabwiye abo bazalendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama bababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera senere batagize nte bataciye mu nzira z'iwabo ngo bitunganirize.
Mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu 8 irimo abakongomani 4 n'impunzi zine.
Ibiganiro je nduko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugee bicarana n'abazalendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise. Rero icyizere je njanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye je mbonye umenga bizogira akamaro ku barefugee.
Mu mwaka wa 2021 ndetse no mu mwaka wa 2022 abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba bamayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi bagasahura inka ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi. Ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri Repubulika Demokarasi ya Congo mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi uburobyi gutwase n'ubworozi. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sanje mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barasaba hashize yari kuborohereza gutahuka vuba kugira ngo abana babo azabashe kujya mu ishuri ku gihe. Ibindi tubibaza umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Zimwe muri izi mpunzi ziri muri izi nkambi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zivuga yuko hari izifite abana b'abanyeshuri bamaze umwaka urenga batiga. Kuri bo hari n'abamaze imyaka irengera batiga kubera yuko nta mashuri aba mu nkambi z'agateganyo. Kubera uku kutiga kw'abana b'abarundi bari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange, bamwe muri bo birirwa basabiriza abagenzi bari mu modokari ziba zivuye Uvira zijya Bukavu, abandi nabo ubasanga muri za restaurant no mu mazu basabiriza ibiryo. Aba twabasanze ku modokari ya agence ya Mapasa yari igiye Bukavu basabiriza
kandi no turasaba badutana ndapfa kosa bakadutekerera badutekerera nga mu nkambi ama tujye kwiga tureke ibi bintu byo kuza turayerera disegereza mu barabara kubera ino inzara ni igituma tuza nga dusega turasiyosengeza turatana mugira tukagura gafu tukasarangira twese satuko basaba nk'uko mwebwe muri abakuru bacu mugenda kudusabira badutahane amarero tujye kwiga turebe igihugu cyo gusegereza mu barabara.
Shimimana Floribert no mugabo uri mu kigero cy'imyaka 33 y'amavuko amaze umwaka wose muri inkambi ari kumwe n'abana be babiri biga mu mashuri abanza amye yuko bifuza gusubizwa mu Burundi kwiga ariko bakangirwa gusubizwayo bataragera mu nkambi ya Mulongo uri muri territoire ya Fizi
twe turasaba leta y'u Burundi ihungure tujana abana mu mashuri n'abashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo twandikishe abana mu mashuri baze kwiga
Ikitegetsa Nyesi na Nezi Ndayisenga bafite abana batandatu bavuye mu Burundi biga mu mashuri abanza ariko bamaze umwaka urenga muri Kongo batiga bemeza yuko abana babo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no guhotegwa iyo birwa basabiriza
Ejo bundi bafashe umwana ngana ukunyamukora bya Frambe umuntu w'umugabo kubera gusega abandi bana barazimirira iyo onye
ibazo nyene k'inzara no kurara hasi ntitugiraho turara kwebwe ubwana buradutukurira ko kubera inzara Heraba hageze yaho tujya turahika hano tuza gucingera abagiye guhiga gasombe babakubitirayo bakabakorera bya furamba abantu baba mama none twebwe twisabira yuko mwo dusabira bakadutahana muhiri wacu bakadushirira abana mu mashuri
amwe mwashiramwe yigenga yo muri Uvira yandikishiramwe gyarone gita impunzi gya sere na komisiyo y'igushinzwe impunzi abasaba kuvana izi impunzi mu nkambi z'agategonyo za Kavimvira na Sangi kuko ziteza kavuyo muri Uvira Gusa mu rwego rwo kugabanya ubucucuke buri mu nkambi z'agateganyo hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu cumweru gishize yimuriye mu nkambi ya Mulongwe abarundi barenga 600 kubera uko kutiga kw'abana b'impunzi z'abarundi bamwe mu babyeyi basanga bizagira ingaruka kuri kazoza k'abana babo
buri munsi baratonda ku mugoroba kugera kuwundi mugoroba usanga bakira guhera mu gatondo ku mugoroba basega basega abantu
mbagenda bavuga hehe nayo
aha kuri rompwe murongwe hose usanga ari kugenda barasega mu mazu ku mabarabara nakazi ku kugenda barasega nta kindi kintu bako ingaruka zabo bariko baratakaza indero n'imico bazokura ari ibintu by'ibinebwe bimenyereye gusega nyene ntacyo bazovamo
izi nkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira ziri muri territoire ya Uvira zirimo impunzi z'abarundi zirenga 5000 nta mashuri azibamo amashuri yigamo abana b'impunzi z'abarundi aba mu nkambi ya Lusenda na Mulongwe ziri muri territoire ya Fizi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impamvu itajyanyiza impunzi mu nkambi za Mulongwe ahari amashuri ari ugukega cyatanganyika cyari cyuzuye gifunga umuhanda Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC
radijwe rya Amerika muri leta zunze ubumwe za Amerika abashakashatsi mu bya politiki bavuga ko abagore bashobora kuzatora umukuru w'igihugu babogamiye cyane cyane kuri vice president Kamala Harris kandida w'ishyaka ry'abademokrate naho abagabo babogamiye ahanini kuri kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump Thomas Kamirindi arakomeza
kuva mu 1984 abagore bajya gutora bahora biyongera muri buri tora rya president wa republika kurusha iryari banjirije abashakashatsi bavuga kandi ko abagore batora abademokrat ahanini kurusha uko bahamajwi abarepublikani kwinjira mu matora bitunguranye kwa vice president Kamala Harris bisa n'ibyabashyuhije nanone kurushaho Erwin Covey numwe mu bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusesenguzi mu by'amatora gitangaza icyegeranyo cyitwa The Cook Political Report. Iki kigo gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Arlington muri leta ya Virginia mu nkengero za hafi cyane ya Washington DC umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika.
We have seen a pretty significant shift
Twabonye impinduka zikomeye mu byiciro bitandukanye by'abaturage by'umwihariko mu bagore bashobora kuzaha amajwi umudemokrati uri kuri nomero ya mbere kuri tike kurusha uko bari bameze igihe kandida yari Biden. Abiraburakazi nibo bashobora kuzatora cyane Harris ndetse nabo mu bwoko bita Hispanic bafite inkomoko muri Amerika y'Epfo bagaragara ko bamushyigikiye bo hamwe n'abafite amashuri muri ibi byiciro by'abagore niho impinduka zituruka by'ukuri
mu bari n'abategarugori bageze mu kigero cy'imyaka yo gutora ibipimo bya politiki byose byerekana ko Kamala Harris arusha Trump amajwi ari hagati y'9% na 13%. Paul Maslin n'umuhanga wo mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ibipimo bya politiki cyitwa FM3 gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California.
She gained a lot of younger women who independents.
Yungutse abagore bakiri bato benshi mu badafite ishyaka barimo n'abadafite ishyaka babogamiyeho bari munsi y'imyaka 50 y'amavuko muri bo cyane cyane ariko abafite munsi y'imyaka 40 kandidatire ye yarabahagurukije pe
who really got excited by her candidacy.
Abagore b'abazungukazi bagize uruhare runini mu nsinzi ya Trump mu matora yo mu 2016 barongeye bamuha amajwi nanone menshi mu matora yo mu 2020 ariko yarayatsinzwe. Muri aya matora yo muri uyu mwaka ibipimo bya politiki byo muri iyi minsi byerekana noneho ko we na Kamala Harris begeranye cyane mu majwi y'aba bagore b'abazungukazi, bivuze rero ko Trump yatakaje benshi bashyigikira Kamala Harris. Ku birebana n'abagabo n'abasore bageze mu kigero cyo gutora, ahaho Trump niwe uzi imbere cyane, by'umwihariko mu bavutse hagati y'umwaka w'1997 n'uw'2012 bita Generation Z cyangwa Gen Z, nanone bakunze kwita Zoomers kubera ko bakurikira cyane imbuga nkoranyambaga. David McLennan ni umuhanga mu by'ibipimo bya politiki mu ishuri rikuru ryigenga ryitwa Meredith College ryo mu mujyi wa Raleigh, umurwa mukuru wa leta ya North Carolina, ryigamo abakobwa n'abagore gusa. McLennan asobanura ko abagabo benshi cyane bari munsi y'imyaka 27 y'amavuko babogamiye kuri Trump kubera imyemerere yabo bafite ku bagore.
There has been an increase in terms of the admiration of
abasore bo mu kigero cya Gen Z ni abantu biyemera, birata cyane kandi basuzugura, biyumvisha ko abagore badashobora gufata ibyemezo bikaze nko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba igiye mu ntambara cyangwa mu gihe yaba ihuye n'ikindi kibazo gikomeye cyane ku isi. Nibemera ko abagore bashobora kuba intarumikwa cyangwa ko bashobora kugira ubushishozi n'ubutwari mu bihe bitoroshye.
Ubusanzwe abagore nibo batora ari benshi kurusha abagabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nubwo bimeze gutya bwose, abakandida bombi Harris na Trump ntawe ugaragara muri iki gihe ko asigundi muri rusange mu bipimo bya politiki bigenda bisohoka muri iyi minsi. Baregeranye cyane mu majwi ku buryo ntawe ugaragara ko ari we uzatsinda ku itariki ya 5/11 gutaha.
Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.
At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me.